sangiza abandi, tanga icyiyumviro, kurikirana SBS Kirundi kuri Facebook. Ku mazina nitwa Jean Paul Amede Nizigama, iyi muri ko murumviriza ni SBS mu Kirundi. Nongeye kubashimira mwese mwifadikanije natwe, ndanabaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Imbere y'uko hadukikiza coronavirus, Emad Wasef yahora akora mu ihoteli. Muri kino gihe igitigiri cy'abantu bari basanzwe barara mu mahoteli cyaragabanutse ku rugero runini cyane, nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru Asia Pacific Market Review. Aho ni mu gihe igisata kijejwe igwirirana ry'abantu muri Australia kimenyesha yuko umuntu umwe kuri batatu mu bijanye n'ubuzi bwo mu mahoteli baratakaje akazi bari basanzwe bakora. Wasef nawe ari mu batakaje ako kazi kiwe yaramazemo imyaka 17. Reka twumvirize Emad Wasef uko yabivuze. Ntibyari byoroshe na cyane cyane nyuma yo kuwakora imyaka itari mike, kandi sinari nzi icyo nzokora muri kazoza. Icyo kirampagarika umutima. Ku myaka 56, Wasef aramaze kubona yuko imyaka yizomubera intambamye kugira ngo ashobore kuronka akandi kazi. Wasef byasubiye arasigura. Nahora nkora mu by'ubutunzi hamwe no gufatira ikibanza abafashe ivyumba bari mu mugwi, ariko nta mpamya bushobozi narinda bifitiye. Rero ubu nibaza yuko arakanya ko kurondera iyo mpamya bushobozi. Ariko ivyigwa ntibizimbutse. Kubandanya ivyigwa vyari nk'indoto gushikaho ikigo TEF cyo mu ntara ya New South Wales cyatanguye gutanga ivyigwa ku buntu bifashwe mu mugongo na leta ya New South Wales kuri abo bose bagizwe ko ingaruka na COVID-19. Ntivyari vyoroshe, ariko vyabaye ngombwa kuri Wasef, nk'uko abisigura. Aho yavuze ati: "Ururunganwe rwacu ntitumenyereye ivyigwa bica ku buhinga ngurukana bumenyi. Rero sinarinza aho nkura n'ivyo vyigwa, numva ntisanzuye. Ariko ndafise umuhungu wanje yiga kuri HCC, niwe yamfashije." Professor Colette Browning ni umwigisha kuri kaminuza izwi nka Federation University. Yavuze ati: "Nubwo abantu bariko baratakaza ivyizigiro mu gihe Australia iriko irisuganya mu bijanye n'ubutunzi bivuye ku mpamvu zatewe na COVID-19, kwiga canke kongera ubumenyi birashobora gufasha mu bihe uba wiyumva yuko uri inyakamwe." Reka twumvirize Colette Browning. "Insiguro y'ubuzima kenshi usanga ifatiye ku bintu dutanga canke twitangira mu kibano cacu. Akarorero, akazi kariha amafaranga. Rero muri kino gihe cikiza, iyo umuntu yatakaje akazi kiwe canke ibikorwa vyo kwitanga, kwiga ikindi kintu gishasha birashobora gufasha mu kurondera akazi muri kazoza, co kimwe no kuba ufise ubundi bumenyi butandukanye muri bino bihe aho amahirwe y'ubuzi yagabanijwe." Hamwe n'ivyo, Wasef yararonse ivyo yiga bijanye n'ubutunzi biciye ku buhinga ngurukana bumenyi, mbere akaba yimirije kurangiza. Reka dusubire tumwumvirize. "Ikintu canteye intege nuko ndiko ndiga ikintu gishasha ntigeze ndaniyumvira igihe nakora. Ubu ndabitahura cane kubera nzi kahise kavyo. Rero ivyo vyaranteye intege bintera ishaka ryo kwiga vyinshi mu bijanye n'ubutunzi." Umwe mu bayobozi b'iryo shure TEF New South Wales, Richard, araba ibijanye n'ivyigwa bica ku buhinga ngurukana bumenyi. Yavuze ati: "Ivyo vyigwa vy'igihe gito kiri hagati y'indwi zitandatu na cenda zateguriwe abasanzwe barondera akazi ngo bashobore kuronka ubumenyi bushasha muri bino bihe vyaho usanga abantu bari bonyene." Yongeye ko amenyesha yuko ivyo vyigwa vyahurumbiwe cane n'abarenga 100,000 biyandikishije, aho muri bo bamwe mbere bafise n'imyaka yisumbuye iri muri za 60 ishira 70. Link Rika daravuga ivyo kandi biratwereka yuko abantu bariko barakora imyaka myinshi ubu kandi bakora no mu nzira nyinshi zitandukanye, yaba ari mu kazi k'imisi mike mu ndwi canke bitanga canke akazi k'imisi yose bisanzwe. Umuyobozi nshingwabikorwa wa The Australian Library and Information Association, Makeracha, yavuze yuko ububiko bw'ibitabo buriko buraronka ibisabo bw'abafasha kuronswa ubufasha mu kwiga icyongereza, ubuhinga hamwe n'imyuga. Reka twumvirize kandi su ivyo dufashisha abantu biciye ku buhinga ngurukana bimenyi ni bumwe mu bwo tugura gufasha abantu bakore ibizwi nka IELT canke IELT. Nubwo biruko turakora ivyacu, nk'ubu uravye aho usanzwe ubika ibitabo vyawe, ushobora gusanga ufise urubuga rwa YouTube. Kuri go rubuga uzosanga ko uburyo dushobora gufasha mu gihe ugize ikibazo mu by'ubuhinga eka n'ibindi byose mu ndimi zitari icyongereza. Yavuze kandi yuko imfashanyo iboneka biciye ku buhinga ngurukana bumenyi akenshi yisunga ubwinshi bw'abantu mu kibanza uherereyemo. Makeracha yavuze yuko abantu bakura bafise canke bashaka imfashanyo canke bafise ico baterera, nkuko yabisiguye mu kuvuga ngo ubu ugiye nk'akarorero muri Burwood mu ntara ya New South Wales, bakora ibintu mu kirimi c'ikimandarin hamwe n'igikantonese, barafise abakozi bakoresha izo ndimi, banakoze uburyo bworohereza abantu muri izo ndimi biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ububiko bw'ibitabo buri muri Chatswood bufise ibirasi ku buhinga buzwi nka Microsoft Team buri mu kirimi c'icyongereza aho hose bikenewe. Hamwe n'ivyo, Wasef amaze iminsi yiga ibijanye no guteka biciye ku masanamu akuye ku buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo abashe gukinjika India kavukire z'igihugu asanzwe akomokamwo. Reka twumvirize Emad Wasefu. Narize gukora India zizwi nka koshare, izo ni India zo muri Egiputa. Si n'ivyo gusa, narize n'ingene bakora igicumbe c'ibiraya hamwe no guteka inyama mu buryo bwihariye. Narize gukora ibintu byinshi cyane kandi ndaryoherwa ukuntu nsigaye nze guteka navyonya. Professor Browning yizera yuko ingingo yo kwiha umwanya hagati y'umuntu n'undi kubera COVID-19 yaratanze akaryo ku bantu gusubira kuvyura canke gufurura izindi ngabire ziri muri bo. Reka dusubire twumvirize Colette Browning. Hako wiyumvira ku bihe bibi uri kuracamo, ahubwo nyabuna ukwiye kwiyumvira ku bintu ukunda cyane mu buzima, ukanagerageza kurondera ivyo bintu biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Agira inama no gutangura buke buke mu gihe ubuhinga ngurukana bumenyi bwoba bugorana. Ka dusubire twumvirize Browning. Birashobora gushika nk'abandi ko ndaronderera ikintu ku buhinga ngurukana bumenyi kugira ndabe iyo ntangurira, hama nkatora kimwe mu byo nsanzwe menyereye, hama nkagica hirya no hino, ugasanga birakuryoheye bikagutera ishaka ryo kurondera kumenya cane n'ibindi byinshi. Ahubwo kuri abo bashasha bose mu byo kwiga ku buhinga ngurukana bumenyi, Wasef yavuze yuko bitagoye na gato ufise ishaka n'ubwira ntankeka uzomenya na byinshi cyane. Ntibyari byoroshye mu ntango, ariko mu gihe utanguranye ibintu ukunda bizogutera intege ibihe byose, igihe cyose hakiriho ibyizigiro. Ndizera ntakekeranya yuko mu gihe nyacyo izindi nzugi z'imigisha zizoguruka. Murakoze mwebwe mwese mwariko muratumviriza, ukaba ushaka kumenya ingene woteza imbere ubumenyi bwawe biciye ku buhinga ngurukana bumenyi, canke wifuza ubufasha mu gace uherereye, woja ku rubuga beconnected.esafety.gov.au/gahetamye. Ubufasha buboneka muri bino birimi bikurikira: Icyongereza, Icyarabu, Ikigiriki, Igitaliyano, Igishinwa, ikirimi cyo muri Macedonia, Icyesipanyoli hamwe n'Ikivietnamese. Murakoze ari Jean Paul Amede, naho ubutaha mugira ibihe byiza.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenyi arigo sbs.com/au/gahetamye radio app.